imwumva n'ijwi rya Amerika. Radiyo ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese rero turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki ya gatanu, kwezi kw'indwi, umwaka w'2017. Dusamiranira Washington DC, kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga, ikiganiro cy'ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi w'Imana. Ni kiganiro kandi giha karyo ababijejwe mu karere kacu, cyane cyane u Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera karyo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nkuko bisanzwe, ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira ducijya nino ku byo tugiye kuganira. Ko abifuza kugira icyo bashikirije, murashobora kutwandikira kuri Facebook yacu mukaduha inimero zanyu, cyangwa mugatanga icyumviro cyanyu mukanatwandikira kandi kuri WhatsApp kuri nimero 2024411931. Ndasubiyemo 2024411931. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabatumiye mwese ni mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro duca ijya nino ku magara y'abantu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugeza naho ataufa canke ngo yandure muri kazoza ka hafi. Ivyo Perezida Nkurunziza yabishikirije ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 mu nama yo kurabira hamwe aho ibikorwa by'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida SNLS mu funyafunyo y'igifaransa bigeze. Inama asanzwe ari nawe ayirongoye. Ni mu gihe ikigo kandi cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI cyishinze kugwanya sida ONI sida cyatangaje ko mu mwaka w'2015 abarundi bashika 3,000 ari bo boba barishwe n'iyo ndwara. Icyifuzo cy'u Burundi nuko kugera mu mwaka w'2022 abicwa na sida bagabanuka cyane gushika no ku bice 30%. Umutumire rero mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatatu ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza, n'icegera cy'umuyobozi w'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida mu Burundi ariyo SNLS mu funyafunyo y'igifaransa. Richard Manirakiza twa turi kumwe ku murongo wa telefone. Richard, turabaramukije.
Ndabaramukije.
Ego me, turabashimiye kubona mwigoye mukaduha aka kanya kugira duce irya nino ikibazo cya sida.
Ego, murakoze na mwebwe. Nashaka kubanza kutanga umuco ku kigo dukoreramo. Jewe aho nkorera ni mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya ikizamini cya sida PNLS. Itandukanye rero n'urwego rukuru rurongoye nyine cyo mukuru w'igihugu SNLS. Ariyo rero SNLS donc urwego rukuru ujeje kugwanya ikizamini cya sida n'umugambi w'igihugu PNLS.
Okay, murakoze kuri iyo sobanuro muduhaye. Reka tubabaze ibiharuro vya vuba mu bamufise kuri ico kiza cya sida byo babingana gute.
Aho tugeze nta icyo kivi cyo kugwanya kizamini cya sida muri iki gihe twebwe ikintu twibanze ko nukwisunga amategeko mpuzamakungu n'imigambi mpuzamakungu twihaye kugira ngo kidatonyanga sida kigabanuke n'ingaruka mbi zacu maze gitutse burundu burundu 2023. Ndababwire ko ihangiro twihaye mu 2022 twifuza ko abantu 90% bagenda mu mugera wa sida baba babizi. Ndabivuga gutyo kubera hari abagenda mu mugera bakaba batabizi. Kugira bamenye rero inzira abateza gucamo mu kwipimisha. Rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bipimishe, na cyane cyane duhereye ku bakenyezi. Nimba dukwipimisha tubona ingene amagara yifashe. Tuvuga kandi ko 90% abo bipimishije dusanze bagendana umugera wa sida baca baza ku muti. Bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza n'abahinga babinonosoye kugira ngo 90% nyine bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo, ibyo bita charge virale indetectable. Umva ni 93 turiko turakorera ko gushika 2022.
Mwatwibutsa gatoyi izo 90 ariho 90% buba babizi na 90% byabipimishije baca baja ku miti, 90% nabo isigaye nabaye.
Urumva 90 ya mbere nkuko mubivuze ni ukwipimisha, aho rero 90 ya kabiri nayo nuko abo basanze bagenda mu mugera wa sida baca baja ku muti. 90 ya gatatu nayo ni 90 itwereka ko 90% boba boja ku muti neza bagakurikiranwa bagakorerwa ibipimo bikenewe bya ngombwa, hanyuma kugira ngo babe umugera ubutakiboneka mu maraso. Urumva ya mbere ni ukwipimisha, ya kabiri ni ukuja ku muti, ya gatatu ni ugukurikiranwa bakoresheje ubuhinga bugezweho ku bikoresho n'abahinga kugira ngo umugera w'ubutakiboneka ibyo bita charge virale.
Tutaragaruka kuri ibyo bikoresho, nari nakubajije ikibazo cy'aho ibiharuro by'abarwaye bigeze, ntacyo mwarimu muratwishura?
Ego, ibiharuro by'abarwaye tugeze kubarenga 172, ariko abari ku muti 635. Murumva rero ko bose batari ku muti. Twifuza ko rero twaje mu ntego tuzo turategura mu migambi dufise ni uko abantu bose bari bagenda mu mugera baca ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa gupima no guca, bazi mu gifaransa bavuga teste et traite, ni ukuvuga ko uwo dupimye aca aja ku muti. Rero n'umugambi twita mu kirundi ko kuja kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero. Uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze. Ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho, haboneke n'abaganga baronse inyigisho, maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene. Ibyo bica bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'inshuro mukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka. Iyo umuntu amaze kujya ku muti akawuja ko neza agakurikiranwa n'abaganga babinonosoye n'ibikoresho bibafasha kumenya urugero, biratuma umugero ugabanuka mu maraso maze ukaba ntunakiboneka, hanyuma icyo gihe rero bigatuma umuntu atandura yandikiza abandi mugabo ngaho nkebura abantu kugira ngo ntaze bagira ngo bijajare ngo reka niko byabandanya gutyo ngo tubandanye imisato itajyanye no kucungira amagara yacu abaze bagira ngo bazotuvura. Bose gihe nshaka ko ntanda bitandukanya ntibacagira bati ubuhinga bwarabonetse abantu bazobavura, reka gushika uno munsi nta mutuvura burundu mu kugera wa sida uriho, ariko umuntu agiye ku muti bikamenyekana kare agakurikiranwa maze bakamukorera ibipimo haragera ku rugero bijya navuze mu gifaransa umugero utakiboneka bita charge viral indetectable mu kinyamazuru.
Ego me murakoze mu ntangamarara imbere yuko kiganiro tugitangura nane navuze yuko abarundi bashika 3000 ari bo babarishwe niyo ngwara mu mwaka w'2015 ibi biharuro nivyo canke hari ibindi mwamufise
ibi biharuro bitangwa na
Onisida
yobaziko bitangwa na Onisida bari haro byatohojwe sino vuga ngo ndabibeshuze ariko igikuru twebwe twishinze nuko dukorera ku migwi igamwe gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke cyane maze abitaba Imana babivuye ku mugera wa sida nabo nyine babe bake bishoboka. Iharuro rero ku bwacu turiko tugaragaza gukorera ku migwi igamwe gusumba iyindi aho hari abo twita bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi kuko ni bafite ibiharuro byinshi bafata bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi mu Kirundi bita ikora Kirundi bajya dukunda kwita abamaraya mu bwoko tubita akora abantu bahuza ibitsina n'abantu benshi
abacuruza imibiri yayo
abacuruza imibiri yabo nk'ikigwa cyabaye mu 2007 bari ku rugero rwa 38 ku ijana murumva ko ari benshi. Ikigo cyabaye mu 2011 bari 19 n'ibice 8 bakaba twagerageje kugira inkaruro bigabanuke. Ikigo cyabaye mu 2013 bari bageze ku 2022 n'ibice 5
baraduze gato
duteza kubakoreraho cyane kugira ngo nabo nyine baronke inyigisho zikwiye zo kwikingira n'abandi baje kwa muganga bakurikiranwe maze n'ababagendera babe batwara inyigisho kugira ngo bamenye ko bateza kwikingira kugira umugabo w'umugero ugabanuke abo bateza gukorera kuri abo bantu cyane kugira ngo ibyo bishobore kugabanuka maze nabitaba Imana bagabanuke. Uwundi mugwi ugaramiwe gusumba iyindi hariyo abahuza ibitsina babisangiye nubwo bitemewe n'amategeko hariyo abahuza ibitsina n'ababisangiye. Ikigo cyabaye mu 2011 kitwereka ibiharuro bafite bari kuri 2.4% ku ijana ni benshi. Mu 2013 ikigo cyabaye bari 6% ni benshi. Abo nabo nyine nubwo batemewe n'amategeko ibyo bakora bitajyanye n'amategeko baguma ari ibiremwa muntu tutegwa kugira kubaha inyigisho zikwiye tukabakorera tukabafasha n'abitewe kwa muganga tukanabareka kubakumira tukanabamenyesha ko ari abantu nk'abandi kandi baje kwa muganga bokurikiranwa bakanka n'inyigisho kugira ngo ntibabandage bandura kuko ubwo buryo bahuza ibitsina burandura cyane. Hariho uyundi mugu nyene nawo nyene tukwiye kubwira abatwumviriza ko nabo nyene n'ubwo bari mu bibazo nabari mu mabohero abari mu mabohero nubwo baba bako bagiyeyo bapfuye ku cyaha canke aricyo baragirije nabo nyine baguma ari biremwa b'umuntu n'ikirwa cyabaye 2013 tutwereka ko bari ku bico 3% nabo nyine ni benshi nabo bagifata uburenganzira bwo gukurikiranwa kwa muganga kurunga inyigisho gukurikiranwa kwa muganga kumvirizwa no kudakumirwa mu nkundire. Hari uwundi mugwi nyene nawo nyene ugeramiwe cyane witwa abanywa iyayuramutwe hari abitari abinywa bacishije banywa nk'itabi hari ababinywa bateye umushinge hari ababinywa bapangapanga ibintu byinshi abo rero barahaga rero ngibiteho iby'amagara yabo. Ikigwa cyakozwe muri uyu mwaka nyine turimwo uyu mwaka turi 2017 bageze ku 10.2% cyane. Abo bantu rero nabo nyine nubwo banywa ibiyayura mutwe n'abana bacu n'abana benegihugu n'abantu benshi n'ugwaruka bagiti tugikeneye ko kazoza k'igihugu dukeneye ko iterambere murumva ko ari benshi uko bari kose rero tuza kubafasha bakaronka inyigisho ibakumirwe ntitubikane mu miryango kandi ntitubone ko ikibanza cyabo kiri mu mabohero ahubwo tubafashe kugira ngo ibiharuro bigabanuke. Hariho n'uyundi mugwi ugeramiwe cyane ubinkundire.
Ego munyarutsi.
Abarobyi mu bantu bandura cyane bafite imyifato ituma bandura barimwo abo rero bobo nta n'icyo kirakogwa ubwo muri iyi minsi kuko tuzigwa ku bantu bose ku migwi yose igeramiwe kugira ngo turonke ibiharuro maze dufate dutegure ibikorwa bijyanye no kubafasha. Aho nababwiye ibigwi byamaze gusumba iyindi kuko niho ibisanzwe byitwa reservoir d'infection nibo baraca nibo bandura cyane kandi nibo baca banduza abandi tugira tuti iyo migwi aba ari yo dukorera ko cyane gusumba abandi kugira ngo ibiharuro by'abandi bigabanuke.
Ego hariho n'undi murwi bakunze kuvuga cyane umugwi w'abashoferi bagira ingendo ndende abatwara ibikamyo birebire bajya mu bihugu bya kure nabo abo nabo ntacu umuzo bakorera ko.
Murakoze. Aha nariko ndababwira ibyo twita mu Gifaransa récupération clé donc ababangamiwe gusumba abandi ariko hariho yindi migwi ibyo twita récupération vulnérable bayindi migwi nabo nyene bakwiye turakorera ko mbere hariho n'ama imigambi yo muri EAC kugira dufasha abo bantu aho harimo rero abo bafata ingendo za kure abo bita abashoferi abadereva harimo urwaruka harimo ibyo twita recoraniforme abo baba kure y'imiryango yabo bakora mu nzego z'umutekano bakora mu muryango kure y'imiryango yabo harimo bajya bajya kure ukorera udukorwa dufate nk'abimba ubutare ibyo bita resite minye savayire sezoniye abaja kure hari igihe bagenda kure y'imiryango yabo ugasanga bagize imyifato ishobora kuba bituma bandura nk'abaja nk'igihe hageze ama ibikorwa byo kwimbura isukari basa bagenda gukorera muri sosimo naho nyine iyo migwi yose ijya kure y'imiryango yabo bakenyezi ibyo byose abo bose tuza gukora cyane kuri bo kugira ngo hari n'undi mugwi
egome mwihangane gatoyi turagaruka kuri iyo migwi yose. Twakire abanywanyi nabo bifuza kugira icyo bashikirije. Twibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugeza n'ahatawufa canke ngo yandure muri kazoza. Umutumire dufise muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni Richard Manirakiza, ni icegera cy'umukuru mu mugwi mugambi w'igihugu murambo barijejwe kugwanya sida mu Burundi. Kuri telefone turafite Ezekiel mwiriwe
yewe neza.
Yego, me tubasabe mubaze canke mushikirize icyo mwifuza kuvuga.
Ebo nagomba mere kukibazo ndaza gukurikiza ku cyimviro mbona na cyane cyane ngaho mu Burundi wacu. Mbese ho ndi mugabo nje mu Burundi ndabikurikirana cyane.
Yego,
hanyuma nagomba mbaze mbe yiteguye gufasha gute ku bijyanye no kurwanya kugabanuka iki kwanza kw'ikiza cya sida. Hanyuma ikindi nagomba mbere nk'uvuga, nagomba mvuge ko umugwi bavuze wa abantu aba badandaza imibiri y'abamaraya barakwiye kurabana cyane cyane nko mu Burundi. Urabona Burundi bwacu ni igihugu gikenye, rero kimaze kuba ari igihugu gikenye ni ukuvuga bamwe hari abantu bamwe babijyamwe nk'ibivusaya kubera babuze ukuntu bagira mu ku bijyanye n'ubuzima badahitamo rero kubikora kugira baraba ukuntu bibeshaho. Ibyo nabyo rero nibyo bakwiye kuraba rwose, na cyane cyane reka ibituma ni ubuzima bubi buri mu gihugu buterwa n'ingorane zihari.
Tubasabe munyarutse Ezekiel.
Icyo nicyo baraba bakwiye kwihutira cyane cyane. Hanyuma n'abanyene hari habandi bantu baje muri ivyo kandi kubera ubuzima bundi buzima no dufashe nko kuri aba abasore abantu baba bakiri bato usanga baja muri izo hari igihe we usanga atabuze bwo kugira ngo azane umugore babane mu nzu gacisanga wewe ashaka guma yigira hanze yigira mu bakobwa kubera ubuzima butamworohereza kuvugana umugore. Ikintu nabona rero nuko bari bakwiye gufata bakarabana cyane cyane bakihutira ibintu byo mu buzima bwa misi yose akaba ari byo bihutira gufata cyane cyane gutanga mu mfashanyo. Nyuma ibindi ibyo ibindi bo bikora hanyuma mugabo na cyane cyane babanze barabe mu buzima
urakoze Hezekiel. Reka twakire duhaye Imana nawe duhaye Imana muratwumva
twumva
ego me mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Icyumviro nicyo narinzize kuba mutemere numvise ariko aravuga imigwi y'abantu baba bakunda kwandura icyo kiza. Burya kenshi tubiravye dusanga nk'imitwe bijyanye no kwandura ugwaruka kenshi nigo rukunda kubagira ingorane zandura umugera. Nagomba ndamusabe nimba ajya muri leta arabe agire inyigisho nini adishyire mu gwaruka kubera ugwaruka nibwo Burundi bwejo ejo uzosanga ugwaruka bwose rwamaze kwandura uwo mugera bitewe barusha nabo nyine bibagore kuraba kumbe bogabanya abicwa n'icyo kiza cya SIDA.
Ego me murakoze. Reka tumuhe akanya Richard Manuel Akiza tubasabe mwishure Ezekiel na Duhayimana.
Murakoze kuri ibyo bibazo Ezekiel nkuko yabivuze siko turakora igishoboka kugira ngo tugabanye abandura umugera duhera mu miryango yacu dufate nk'umukenyezi. Umukenyezi wese yifuza kurondoka cyangwa afise imbanyi tumusaba ko agiye gupimisha imbanyi baca bamupima n'umugera wa SIDA abo ni mu ntumbero yo kugira ngo basanze mugere ba yaranduye bace bamufasha bamukurikirane aze yibaruke umwana akomeye. Ibyo rero tutadusaba ko abantu bose badufasha kuva mu miryango kuva mu kibano abamenyesha mana ku kazi ahantu hose kugira ngo dufashe ko abo bakenyezi tubafata mu mugongo tukabibibutsa kugira ngo tubashigikire kwebwe abasinya nabi babo no kuherekeza tubaherekeze kuko iyo tubaherekeje imico muganga duhaye turaheza tukayumvikana ko mu muryango basanze twanduye hanyuma turaheza tukamenya tubyumvikana ko maze n'abadukumira bakaba bake iyo dufatanye mu nda mugabo y'umukenyezi wimurekeye agiye kwa muganga mujya agiye ati mperekeza kwa muganga umushinga nawe akavuga ati sindaguherekeza ntacyo urwaye biratuma n'imico bamuha bimugora igena aza kuyikurikiza ninde na muganga bose bakumukurikirana kuko mu muryango we batamutawe no mu kibano bica bigorana. Dukoreye ku bakenyezi tuba turiko turagabanya abandura kugira umwana wese avuka azavuka akomeye aho ni ku bakenyezi. Kuri iyi migwi nayigaramiwe gusumba iyindi twadondaguye harimo n'ugwaruka tugerageza kubaha inyigisho kandi umuti wa mbere ni kuja kwipimisha. Iyo bamaze kuja kwipimisha usanze ukomeye ucufata inyifato utuye ujya mu rwanda kuba guhanura inzu nyifashe togira ituma ugumubungabunga amagara yawe ntuse wanduye so nawe wanduye kwa muganga bagaca bagukurikirana. Ikindi nacyo dufasha abo bantu bose izo nyigisho tuzicisha haba kwa muganga nyene haba mu maradiyo mumenyeshamakuru mbere n'ibyandiko bicapo kugira ngo umuntu wese amenye ko kiza kihari kandi kitaratorerwa umuti nubwo tugerageza kubafasha uko dushoboye kitaratorerwa umuti kandi cyica. Uretse ko cyica iyo utagiye kwa muganga n'indwara zizurira ziza kuba nyinshi maze ugacusanga abapfa babaye benshi. Icyo gihe rero akamo nicyo bari mukwibwa yaduteye ni uko dukoresha ingufu zose kandi icyo kibazo ntitukirekere abo kwa muganga gusa abantu bose nk'uwese ahatumbereye haba abigisha haba abarinda bari mu ntwaro haba bari mu mashengero cyangwa mu misigiti umwe wese ahatumbere akagira icyo aterereye kugira umuntu wese aronke inkuru ijyanye na SIDA ntihagire uwandura kubera kutamenya
Ego.
Awa ni kujereke kugabanya. Icyo yavuze rero kubagendana n'abagabo benshi bagafite mu abamaraya.
N'urwaruka.
Kubera ubukene yavuze ati hari ubukene nibyo. Ibi hari nagiye kubabwira. Nk'ubu mu Burundi turazi ibiharuro. Abandi bagusumba abandi n'abagore turaza abagore n'abagabo abakenyezi n'ibi biharuro ari byinshi gusumba abagabo nk'ikigo twagize mu 2010 mu gihugu cyose mu bantu bose dufasha abantu rusange abagore n'abakenyezi n'abagabo ni rimwe ku ijana n'ibice bine ariko abagore bonyine ni rimwe ku ijana n'ibice bibiri kandi abagabo ari rimwe ku ijana gusa mwumva ko ihariro ku bagore ari byinshi gusumba
ego mucubwira ego nicyo nagira ndakubaza nagira ndakubaza icyo biva ko kugwira abakenyezi babari bo babangamirwa kurusha abandi
kugira abakenyezi babangamirwa gusumba abandi icya mbere hoho ni ibyo twita mu Gifaransa statut sociale ya icyo twibwira ingene abantu tubafata umuryango mungo naho bavuka nuko kenshi ubushobozi uburyo bujyanye n'amafaranga cyangwa bujyanye no gufata ingingo kenshi bihagaze ku bagabo ugasanga rero nk'aba badandaza imibiri no kugira ngo akore baba akoresha agakingirizo kenshi ingingo ifatwa n'umugabo ugasanga kenshi rero umukenyezi kubera abakenye cyangwa abafite abana gabo ugasanga afite intege nke zo gufata ingingo ugasanga umugabo afata ingingo icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko umubiri wabo ibyo twita constitution biologique uko basanze baremye barandura gusumba abagabo hanyuma ugasanga igiharuro iwabo ni byinshi gusumba aho muri icyo gihe twose tugize duterereye twese kugira ngo abakenyezi baronke ikibanza gikwiye aronge no gushaka kwiteza imbere ibyo twita autonomisation aronge uburyo bwo kwiteza imbere hanyuma agira ati umugabo ntaza kundegeka ku bijyanye no guhuza ibitsina nanjye ngira icyo mvuze ntatagira ngo acanyime amafaranga cyangwa acanyime imiti ugasanga tumugabo ashobora gutera imbere agashobora gufata ingingo ku bijyanye n'amagara yabo n'ubuzima bwabo biratuma umugera wogabanuka aho rero ni ibikorwa bya twese kugira ngo dufashe abakenyezi bakera bibiga cyangwa kubashyira muri abantu bato kuri twe abagabo baba abantu nabo bashaka gufata ingingo bashaka kwiteza imbere bashaka kuba uburyo bashaka no kudusunda bafata ingingo zayo n'amagara yabo
urakoze reka twakire na Sabimana muratwumva Sabimana muratwumva
yego ndabumva
yego me mubaze umutumire
ego me nakuvuga nabumvirije numvirije n'interano ziwe
turakumva bandanye
mbona ngomba mbaze ikibazo kubera ko tuba turumva ukuntu umugera wogabanuka bisaba ndi batasaba uburyo burebure rero nashaka mbaze ukuntu uburyo ko wategekanya tushobora gukora kugira ngo umugambi ushyizwe mu ngiro kubera ko ibituma ni byinshi yavuze yuko ibice byinshi ku ijana by'abagore ari bakunda kuba babangamiwe cyane ibyo nabyo ubwa mbere hariho ikintu kijyanye n'ubukene k'umugore kuko ari benshi bajya guca amahera bigatuma habaho multiplication y'iyo ndwara none baba ko barategekanya iki n'uburyo ungana gute kugira ngo bikunde icyuzwe murakoze
egome murakoze reka kibazo cya Nsabimana gifatanye n'umunywanyi yabajije kuri Facebook aho yavuze ati kuva mu mwaka w'1983 hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere leta yacitanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza tukavuga ko imyaka 34 iheze sida ikiri ntambamye ku magara y'abantu umuntu yo kwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzuye mwakiranduranye n'imizi kikara kijyana n'iki kibazo cya Nsabimana nyine akavuga ati ukuntu umugera ugabanuka n'ingoga umukenyuro mufise n'uwahe
nishure
ego me
murakoze duhere kuri kado chansa bimana leta y'Uburundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka itanu ubu rero umugambi ariko turakorera ko n'ubu 2012 2014 ubu tibundi muri uyu mwaka nyine ayo y'igitego turavugana sikumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya sida ko twategura umugambi w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo dushikana mu 2022 aho rero tugize uwo mugambi cyo gita plan d'action abadufata mu mugongo barahita rero bagatanga intererano yabo abo ni benshi abamuri fomu mondiyo y'umukiganiro mpuzamakungu cyangwa leta y'abanyamerika n'abandi babifata bya onu biri ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na UNICEF na PAM n'abandi abo bose baheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo abari kubikorwa neza aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bacunye urugendo nashaka no kubamenyesha ko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuva 2012 bihaye intumbero yo gupfunya urugendo rw'abantu bose baza kwa muganga mu gihe baba barwaye sida na bujya bari amagara make kugira ngo ntibagume bariko baragendagenda urugendo rurerure icyo bita passage relief de service byo kwa muganga bijyanye no aho batora imiti gupfupfahaza n'aho bakurikirana abakenyezi bagera mu mugera wa sida kugira ngo bibaruke ibibondo bikomeye aho twagiye turegereza ibibanza bibafasha kugira ngo babisange hafi turiko turegereza dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa niba ariko barakuvura kuza kwa muganga kugira ati ibiharo byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko uri kuratora mitende ibyo rero nicyo ariko kuba twiko tuzitwa turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka itanu ibyo bita plan d'action icyo twiko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo nk'uko yabivuze uko byari biri kuva tukibona mu bimenyetso za mbere z'umugera haheze imyaka 34 ubu siko biri mbere icyabona ubundi tubona umuntu ngo muhurire mu misa cyangwa mu isoko cyangwa mu ibarabara cyangwa ku kazi ngo uvuge ngo uwo muntu arwaye sida ntawe ugenda utoye ntawe uriho ntukibona umuntu afite ibimenyetso zo ku mubiri arwaye sida icyo ni ikintu kimwe wese yotubera icyabona ko hahindutse byinshi ko umuntu atuba gitinyisha ibyihisho ngo bishoboke abantu bo bihenda ko bwose bongera ko abantu bahabwa imiti igezweho kandi bagakurikiranwa n'ubuhinga duhabwa n'intumbero ya OMS ishyirahamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo ubundi busigare inyuma abarundi bashobore kugira amagara meza maze baterere mu iterambere
reka twakire na Eric muratwumva Eric kuri telefone Eric ntitumuronse reka twakire Manirankunda
Halo
Manirankunda muratwumva
Eh nimo ndabumva cyane ni za none
Eh na mahoro mu kiri cyo mushikirije
Eh hari kiba tunagomba kubaza Nayi nabonye kwa bijya kwa ku cyo preta ya shate gufasha
Yego
Kuvire kanyo no kugwanya kwita Niyaza kwa nicyo mahima shikirije
Ego me ge nyarutsa
none bizokunda ko bose bashobora gushikirwa kugira ubwo bufasha bushikire bose
ego nicyo kibazo ufite
nicyo kibazo nari mfite
ego me arakumva reka tumusabe mwishure Richard Manirakiza
murakoze cyavuze ko bose bazoshikirwa
murakoze
bazoshikirwa nababwiye ko iyo migambi dutegura tuyitegurana aho ubushikiranganzi bugeze kuri ngombwa amagara y'abantu kurwanya sida turi kumwe n'abadufata mu mugongo ose kaba partenaire turi kumwe nabo bose bari mashyamwe yigenga afasha mu kugwanya sida ibisata byose byo mu gihugu tukora turi kumwe kugira ngo ibisata byose bishikirwe hanyuma kandi wese afite isaterera kubera ko tuzoshikirwa muri hariya nayo yazoshikirwa nashaka kubabwira ko nkoreshe kubabwira yuko ubushikiranganji bwamaze gushyira mu ngiro ingendo yo gupfunya urugendo rw'abantu nk'ibibanza abantu bipinjirizamo twifuza yuko ibibanza byose byo kwa muganga ibyo bifite amasaha byose ahandi n'ibitaro bashobora gupima umugera wa sida hafi byose byapima umugera wa sida ibibanza bashobora gupima umugera wa sida bigeze ku 1100 na 2300 abumva biri mu turere twose tw'igihugu nta muntu akigenda ngo urugendo rurerure agiye kwipimisha umugera wa sida ibibanza abakenyezi bibungenze basanzwe bagirana umugera wa sida bafashirizwamo kugira ngo bibaruke ibibondo bikomeye birenga 1118 urumva ntawe ukigifata urugendo ngo agende kure kandi atabasubiza utundi dukorwa ariko arakora cyangwa ari magara make ngo bitume aza kure aho hose ndabakurikiranwa hafi ibibanza abantu batoreramwo imiti yo gupfupfaza bigeze ku 512 urumva ni byinshi igihugu cyose ntawe ukigira ngo mbanze kugira ubujumbura bwo kurondera umuti cyangwa se kwipimisha aho umuntu atumbereye arafashwa aho rero dusaba yuko duhereye kuri mwego y'abamenyeshamakuru duhereye ku bantu bose batwumviriza ko twogera urunani rw'intamenwa kugira ngo abantu bose baronke inyigisho abantu bose bamenye ko kwa muganga babakira uko uri kose uko wowe uri kose nawe ufise imyifato itajyanye n'amategeko ashatse kuvuga abadandaza imibiri cyangwa abanyuyayuramutwe cyangwa abacuruzi ndetse n'ababisangiye umuntu uko ari kose ikiremwamuntu ushaka kubasigura ko afise uburenganzira bwo kuronka inyigisho n'ubwo kuronka amaserivisi yo kwa muganga kandi nawe dukumire tuba dushobora tukabasaba yuko mwese atawo kumira uyu muntu watuma urutoki naka ngo ni uko agenda ari umugera wa sida haba kuva ku mashuri haba ku kazi haba n'ahandi ikindi kumenyesha ni uko navuze ko abakenyezi bagiramuye gusumba abagabo n'ibisagara biragendamiwe gusumba ku mitumba
mu gihugu hagati
ibisagara niho dusanga ibiharuro birebire gusumba mu mitumba kandi mu bisagara niho turiko turakorera kandi niho ariya migwi igiramuye gusumba turiko turakorera ko kugira ngo abandura bagabanuke kandi abantu baronke inyigisho zibakwiye
murakoze ikiganiro ni muri isanga ikiganiro cy'amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza naho atawo bagifa cyangwa ngo yandure muri kazoza ka hafi mutumire dufise muri iki kiganiro cyo kuri wa gatatu ni Richard Manirakiza n'icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida turacyafise abafise icyo babaza magambi kuri telefone muratwumva magambi muratwumva ego me muhagarare neza nimba mutwumva mugira ico mushikirije
nisanga ndabumva nje mugambi twarahumvise nk'abarundi bose niko munyumva
turakumva bandanya
ariko icyo navuga jyewe nk'umuntu ashobora kuba yarize ekonomi kenshi uzabumve yuko umugambi ujya mu ngiro uraraba ingene mu bufuzi amahera bashyiramo ariko uraze neza mu Burundi usanga amahera leta ikoresha atanishi ijana ijya muri sante ukaba wumva yuko rero ngira imigambi ishobore kubaho nk'iyo yotuma sibya ibaho ugasanga umwe biragorana kuko bavuga ngo yego umugambi wari mwiza ariko nibaza yuko ahanini babaho imigambi mperekeza bakaba yuko mu yindi myaka iza baba nka dije y'igihugu pakite nini ikabakayishyira muri iyo sante kugira ngo bashobore kugira icyo bashyitseko muri icyo gihe
egome murakoze reka twakire na Benjamin muratwumva Benjamin muratwumva
halo Ego ndabumva.
Ego me tubasabe mugire ko munyarutse mubaze.
Nitwa Benjamin.
Ego murakoze kudukosora.
Oh. Ibaze nagira mbaze mukomere.
Baza rakumva.
Niza vera ya neburo. Niro tanya kwa mahuru. Ariko de baze nari se. Ariko ndiyumvira ne. Kuko ahantu ari namwe. Sanga abantu ba aba tusiye ikibazo cy'ubugwayi bashida bavuga bati kugira umuntu n'iyo miti atariye usanga naho nyine ari ikibazo birashobora kugira ingaruka mu buzima none uwo mugambi nawo uri barawitegura gute barabaha iyo miti atatu bariye canke n'ibindi nagira ndamubaze turaheruka kumva ko muri Kenya baheruka gusohora itangazo ko habonetse umuti sinzi nimba ayo makuru nabo bayafite ese bagakorana gute ko ari muri Afurika ngo bajye kwiyumvira na nyakubahwa w'u Burundi ko iyo bagiye gukorana n'iki gihugu kugira ngo
Vincent, ntitukumva neza, kumbure ingano uko uhagaze nabi.
Hello?
Ego.
Hello?
Oui, ni Vincent?
Eh,
ntitwari ko turakumva neza ivyo muri Kenya, wari kuravuga. Nekareka duhe akanya Richard Manirakiza icyumviro ciwe cyikira tomoye yavuze magambi yavuze amahera bashira mu buvuzi ni make bizokunda gute Vincent Nawati imiti kurya imiti utariye niki leta itekanya kugira ifunguri yabo bantu aravuga n'ivyo muri Kenya haboneka bavuga yuko ho baharato umuti reka tubasabe Richard Manirakiza wishura abo bantu bose
murakoze mere ku kibazo cya magambi abaza interano ya leta rero n'abadufata mu mugongo barayitubaza kandi tukayigaragaza mu kuzerekeye uburyo bw'amafaranga leta yaterera cyane mu kuba cyo kurwanya mu migambi yo kurwanya kitanyanya sida mu mafaranga ya leta ya leta bije do leta aya mafaranga arenga miliyoni zitanu ama batanga ku mwaka
magambi avuga yuko ari make cyane
magambi avuga ko ari make cyane ndashaka ko ndamusigurira leta rero yamaze gutanga abakozi igatanga inyubako abakoreramwo n'ibikoresho si byose n'ibyo mugabo ibyo leta iterera ibintu byinshi cyane ugiye kwishyura amafaranga byinshi nawe uvuga ngo leta ntacyo iterera kandi magambi niyo yarabira kuri izo miliyari zitanu ngo abaye makeyi oya uko yoharura ibyo byose uhere mu gihugu hirya no hino ibyo leta iterera itari mu mafaranga ni byinshi cyane abandi baza bongerereza ku byo leta yatanze nkuko umufaransa yabyita ngo ni apfuye ku byerekeye ikibazo cya Vincent avuga ati none abantu bagafata umuti batafunguye mu byo dukora hari ibijyanye no gufasha imiryango ikijyanaho niyikora kugira ngo babaronse ibyo bafungura mu mahera ya leta niyo leta itanga harimo ayo gufasha abagera mu mugera wa sida ataho bantaho niyikora uretse nabo hariyo n'andi mafaranga duhabwa n'abadufasha akabaca muri PAM kandi amafaranga aboneka cyane afasha abantu kugira ngo bafungure ibyo bita apunitisiyoneri aho rero imiryango ntawe nikora barazi ko bama babitora kandi ntibigera bibura na kimwe na rimwe ko barabizi ko abantu umuntu yafashe umuti akenera utwafungura kandi hariho imiryango ikenye gusumba iyindi baraheza rero bakabicisha mu muco ibyo bita muri transparence bakabicisha mu muco bakoranye n'inzego zo mu ntwaro kugira ngo babone iyo miryango y'abantu aho nikora maze baronswe ako gafashanyo ko gukazanya n'ifunguro ivyerekeye umuti bavuga wo muri Kenya jewe kubwiwanje sinfise ubushobozi bwo kuvuga ku kintu kuko twebwe imiti dukoresha ngaha iba ari imiti yabanje kwemezwa ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ibikoranye na Leta y'u Burundi aha rero umuti wo muri Kenya andunge sindavuze ko byinshi kandi nsaba abatwumviriza batawava yijajara ngo agire imyifato itajyanye no kubungabunga amagara yiwe bibasanga umuti wabonetse itwijajare tube turafata nko gushika ubu iyo nkuru tarabayo
yego naho itarabayo nkamwege mukora muri icyo gisata hari ibijyanye n'ubushakashatsi bw'uyo muti mwo bamufise naho abantu batoca bijajara
twebwe inkuru turazumva ariko ntidushobora kuzishyira ahabona kuko hariho inzira bicamwo twe tubishyize ahabona bitapfuye muri iyo nzira ngira ngo bihava bikaba bikagenze neza ko gushika ubu twaba turafata ko ata muti wo kuvura sida uhari hari imiti yo gupfufaza twe turemeza ibyo tuzinanyemwo n'abadufata mu mugongo cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu OMS tufate ko gushikwa ari imiti yo gupfufaza ata muti uvura burundu uhari burundu bariko baravuga wo muri Kenya yego ubushakashatsi uko buraba hirya no hino turabyumva mugabo ntituragira ku rugero rwo kubishyira ahabona ngo tuzemeze
yego me murakoze turafise na Tanaze kuri telefone ya Tanaze muratwumva
abumva cyane
yego me tubasabe munyarutse mubaze umutumire
nana agomba kubabaza
mubaze umutumire
nagomba kubaza ati none ko leta yaba yashaka yuko fita yo ituta nta kuntu nkabwo rwaruka baza bararuha nka burya bufuko amaperezida yose kugira atari ikingira buri umwanya uwo ari wo wose rikenewe
yego me nta kindi ufise
aya nta kindi
yego me rishare Manirakiza hari umugambi wo guha ubukingirizo urwaruka canke byo babiciye kubiri n'imigambi mwihaye yo kuyituza
ngo ikibazo kijyanye n'ubukingirizo kiri mu bindi kiri mu zindi nyishu dutanga ku byerekeye kwikingira umugera wa sida cyangwa kwikingira izindi ndwara cyangwa imba zirondoka cyangwa kwikingira imbahani zitatwifuje murumva rero ni ikibazo kiri mu wundi mugambi kuko twebwe mu rwaruka ntidushobora kubavuga ngo tubahaye ubufuko kugira ngo tujye kubukoresha twebwe ubwaruka tubigisha ko hari ikiza kidakira tukabigisha ko ikiza kidatora bihitana kuva ku bakuze bizoya n'urwaruka tukabigisha yuko byiza ari ukwihangana guhuza ibitsina gushyika wubatse ubukingirizo rero ntitubutanga kugira ngo abantu bajye bahuza ibitsina nibyo hari umugambi wo kubutanga wo kubushyiraho abantu bashyikira hayatari mu rwaruka mugabo si ubwo si umukingirizo wo kuvuga ngo nibake muri ibyo bintu tugatwe bihangane kiretse abo byansaba kiretse iyo byarenze urugero niho ngira ngo watashe kwihangana hako abigira uko atatashe yatikingiye vuba yikingira ariko si inyigisho dutanga ngo babukoreshe dutanga ko tuvuga ko bihangana dushobora bubatse izabo kuko niyo nyishu nziza uramutse akoresha agapfukingirizo nawe tumusaba ko agakoresha neza kandi agakoresha iminsi yose mu gihe ahuje ibitsina imibonano mpuzabitsina n'umuntu basanzwe batubakanye ariko kwihangana tubishyira imbere iyo ikaba leta mu gifaransa denier recours
yego me reka hari n'abanywanyi batwandikira babicije kuri Facebook yacu nka Florien Akimana avuga ati imigambi yamaho umugabo kugirije mu ngiro bikanka ngo motive cyangwa icyitwazo ngo uburyo bwari bukeneye ntibwabonetse ibyo bintu turakunda no kubyumva ndetse no mu yindi migambi itandukanye ndetse atari niyo ya sida icyo cyo mukivuga kwiga
twebwe turonse nababwiye ko tutabukoresha twenyine mu kuburondera ntituburondera twenyine tubikora nabo dusanzwe dufashanya rero nkaba dufata mu mugongo n'amashyirahamwe hanyuma no mu kubikoresha ni ibikorwa n'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu kurwanya sida gusa buryo bwabonetse bukoreshwa na bose nk'ubu ndabakarorero nizo turiko turakora nk'uburyo turiko turakoresha bwa ikigega mpuzamakungu fo mondiali uburyo turiko turakoresha hari gukoresha n'ikigo turiko turakoreramo mu bijyanye no kwa muganga data vole treatment ariko uburyo bujyanye no gushikira iyo abenegihugu begereye vole communautaire muri kuwa rouge murumva rero kuri aho turi gukorana n'amashyirahamwe natwe tukandukora n'amashyirahamwe uburyo turonse rero twe tubukoresha twenyine abo twafatanyikarije mu kubutegura kuburondera dushobora gufatikanya mu kubukoresha ku kivi murumva rero yuko ubwo turonse tubukoresha uko buri iyo bikeshe bigakihanira twese turi kumwe mugabo si abo mu mugambi wa leta bukoresha bonyine kandi gushika ubundi turi ntabari idodomba iyo buryo bukoreshwa nk'uko bwategekanijwe kandi na bene kubuduha baba ariko barabukurikirana kandi gushika umwe abona ko intambwe iboneka muri abibanza byo kwakira abantu bagana kwipimisha muri abyo nk'ibi rero bigenda biraduga byo byerekeye ibibanza nyine rero bigenda biragabanuka byerekeye abandura murabona ko ikibazo twiko turakora gihambaye tukaba turiko turahindura n'indi nyanyuro ni nakabirya turiko turashyiramo kugira ngo dukorere mu bisagara kandi dukorere mu migwi igera mu gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke hanyuma nabitaba imana bivuye ku mugira wa sida bazonduke nabo nyine nk'uko twabisabye na minisitiri w'umukuru w'igihugu.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika mutumire mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida aho turiko duca irya nino ico leta iteganya gukora kugira iranduranye n'imizi ikiza cy'indwara ya sida. Turafite Alexandre kuri telefone. Alexandre muratwumva? Munyarutse mugire icyo mubajije canke icyo mushikirije.
Nagomba kubaza ubwo mutumire mbega ibijyanye no guhagarika umugore wa sida mu rwego rwo kurinda ko dufite imico abarebisha bifisanyije kukurusha abandi kuvuga mu Burundi icyo kivugwa umuntu akoze ikintu nakemera mbega kugira ngo abanyagihugu bereke kivuga ku mugaragaro kugira ngo abantu babitahure mbega leta yoba iriko igira ingufu zayo kugira ngo yigishe abanyagihugu ibyo bintu bibere ku mugaragaro nkuko yoba yanduye ntamenye ati yanduye kandi abimenyeshe abandi kugira kumbure nabo uwundi muntu nawe abyirinde akenya bavuga ngo mbega ko mu Burundi ubusanzwe dufite ubukene leta yoba hari ingufu nacyo yashyiramo mu bijyanye n'uburyo kugira ngo ikorwe neza kandi binadare Burundi nko kurya ibibura bimeze sida nta kuntu watamubiye ukica ayirwaye ari indwara isanzwe boba bafise umugambi wuwo batereke kugira ngo ibyo bintu babikore. Murakoze.
Ego me Richard Manirakiza muri izo nyigisho mwihimirije gutanga nk'uko Alexandra bivuze hari inyigisho zivuga yuko uwanduye yogerageza guca amenyesha kumbure mu kibano hose yuko yanduye.
Uko twigisha ubivuze mvuga bavuga ko ibuye risoruteri ari ikibi gite kigisuka ubivuze biramufasha natwe bikadufasha biramufasha ubwiwe kuko atakurikiranwa azwi biradufasha twebwe kuko ariko arigisha inyigisho atanze cyo nizo jewe ntanze ariko rero inyigisho dutanga ni nagakema n'ikinyigisho kari hamwe nizo zikaba zirimwo n'igihe dutanga cyane cyane dusaba ko abantu bamenya umugera bamaze kuwumenya bakawipimisha kubaho baje kuwipimisha bagakurikira ibyo muganga mubariye ibyo muganga bigishije nababwiye ko abakenyezi tubasaba ko ujya gupimisha imbanyi wese atayibuka kugira ngo bamupime n'umugera wa sida kandi tumusaba yuko indani aza kuyipimisha mu mezi atatu ya mbere hakiri kare kugira bamufashe hakiri kare hanyuma aho yibaruka aze yibaruke umwana akomeye na nyamubyeyi bamufashe kugira ngo amagara yiwe amere neza. Twebwe rero kugira ngo umuntu tumufashe yuguruke ashobore kuvuga ati gendagira n'umugera wa sida hari abo mumaze kubona kandi byarabafashije kugira yuguruke rero ni uko na twebwe twese mu kibano tutawa tutahura yuko umuntu agwaye umugera wa sida atari umuntu acahwera buno nyene atari umuntu wo gukumira atari umuntu mutosangira atari umuntu mutokwicarana atari umuntu umwana we utumubwira ngo ntakene n'umwana wawe atari umuntu mwigisa yogira cyabagwaye sida bicaye andi bicaye hajya atari umuntu muri banki baturiye atuye ntace gituduha kubera ucupfa tutanguye tutahura abo bantu bagenda umugera wa sida akora abantu nk'abandi kandi ko ashobora kugira amagara amutuma akomera agateza igihugu mbere n'abatabaye umugera wa sida bakamutanga guhera nawe tubanze gutahura twebwe mu kibano tubatahure ntitubakumire tutabakumiriye nta nkeka ashobora kwemanga kandi iyo yemanze baradufasha cyane mu gutanga inyigisho turafise urunani rw'abagugwaruka rugendana umugera wa sida ni urunani rwagiye ahabona nukuri byo turiko turakorana ibitangaza bagiye mu gwaruka bakababwira ati nonese ushaka kumenya nka jewe wame komite inyigisho atanze mu gwaruka irafasha cyane gusumba uretse n'abugwaruka harimo n'amashyirahamwe y'abakuze abagabo n'abagore harimo n'amashyirahamwe y'abapfasoni gusa abo bose baremanze bagira amashyirahamwe yabo turakorana maze tugahita tubatuma nabo kujya kwigisha abandi awugendana n'abatawugendana kandi inyigisho batanze ziragira ingaruka nziza gusumba iz'iwacu kugira ngo umuntu yuguruke ni uko natwe tumutahura ntitumutunge urutoki ntitumukumire tumushyigikire tumufate ko ari ikiremwamuntu kandi ko akomeye ari umuntu ashobora guteza imbere umuryango imbere n'igihugu.
Urakoze. Reka twakire Dominico, turiko dusa n'abasozera. Dominico, muratwumva?
Ndabumva cyane. Mwiriwe ngaho kwiraje muri Amerika.
Mwiriwe dufite umwanya muto, tubahaye amasegonde make.
None ari kategura kubakira gute mu gihe mbona sida yakuye mu nganda nyinshi yatikije none ari mu migambi yije komuna n'ubukene busanzwe busa mu Burundi.
Yegome. Urakoze. Bisa n'ibibazo azahia amaze kwishura, ariko tumubaze mwihaye umugambi gushika mu bihumbi muri mirongo ibiri na bibiri hasigaye imyaka itanu gusa, mukavuga yuko mwifuza yuko kizoba cyagabanutse ku bice 60%. Uwo mwanya kwari muto cyane, abantu bahava bibaza ingene muzobikora.
Ibyo tuzokora byose tuzobikora ari ibisata byose by'igihugu tutibagiwe n'abamenyeshamakuru. Mwashaka si 2022, 2022 ibihugu byo ku isi yose byahaye umugambi yuko kuri 93 93 abantu bitimisha bakaba babizi, hari 93 abantu bakaja ku muti, 93 umugambi ntukiboneka mu mibiri yabo
mu myaka itatu gusa.
Aho ni 2022
nasigaye imyaka itatu
ni hirya y'ejo. Kugira dushike ngaho tukaza gukorana n'ibisata byose by'igihugu tutiyegewe na mwiza w'abamenyeshamakuru, uri mu ntwaro akamenya yuko ateza gutanga kandi ibyo bari karakora nawe bari inama cyangwa ibikorwa rusange avuga ati nyabuna muribuka yuko hari umugira wa sida umwigisha umumenyeshamana uri ku kazi hirya no hino akaba azi ko icyo kintu kinagitanga namwe b'abamenyeshamakuru nk'uko mwabigize mugatanga mukadufasha mudufashije birashoboka ko n'ibindi bihugu bikorera bikora kandi birashoboka ntacyo tuba bidashoboka iwacu tugize gushaka kwiga mu 2030 rero 2030
usigaranye amasegonda make cyane
tuzaba tugizwe burundu yarafuswe
yego
aho rero muri icyo gihe naho nyine tugira urunani twese atari mwavuyemo tugatanga inyigisho zikwiye cyane cyane tukiruka imaso kwa muganga kubera nabasiguriye yuko ibibanza byo kuvurira
urakoze
byategereje abantu kugira ngo nagire urugendo rurerure.
Urakoze natwe abanyamenyeshamakuru nicyo gituma twama dutunganya n'ibiganiro ku magara y'abantu, kandi tuzobandanya tubatumira mu gihe muzoza muratwitaba namwe. Tunabashimiye kandi kubona mwatwitabye. Twari kumwe na Richard Manirakiza, icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida mu Burundi. Naha tugarukije ikiganiro, ibiganiro bica ku kijyamirika birabandanya.